ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nchuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ya Amerika. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kuri uno munsi wa kabiri mu Burundi bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ku isi.
Hari abashaka gufungura rimwe ku munsi. Ukaheruka nkaka yonyuma gitondo gasaba kujya nkuko ku mukuru wakuru.
Umuceri kigori yahora arizwe imbuzi. Kambere ni cyatanu umuntu yarasuma. Kandi urabona rero cyubona ko amafaranga ari kabimwe ngagoma tagaciro cyo sino 2010 nsubira abantu.
Abo n'abarimyi bo mu ntara ya Ruyigi na Ngozi mu Burundi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwagiriza u Rwanda ko rufasha abagirwanya ubutegetsi ba M23. Umunyapolitike Rishi Sunak yabaye umushikiranganji wa mbere ayategetse Ubwongereza mu kiringo cy'umwaka umwe gusa. Ibiganiro vya mbere vy'amahoro vyagenewe guhagarika ingwano hagati y'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray vyatanguye uno munsi kuwa kabiri muri Afrika y'Epfo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, umunyepolitike Rishi Sunak yabaye umushikiranganji wa mbere wa Ubwongereza mu kiringo cy'umwaka umwe gusa. Asubiriye muri cyo kibanza Liz Truss ya kimazemo iminsi 49 gusa. Idonido y'inkuru Eddie Gwema.
Ageza ijambo ku gihugu hanze y'ibiro bye mu mujyi wa Londres, Sunak ubaye ministri w'intebe wa mbere utari umuzungu, yavuze ko ku isonga ry'ibyihutirwa agiye gukora harimo kugerageza kuzahura ubukungu bw'igihugu bwarushijeho gusubira inyuma. Yagize ati, kuri ubu igihugu cyugarijwe n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, n'ibibazo avuga ko agiye guhagurukira kimwe no kunga ubumwe bw'igihugu. Avuga ko kunga ubumwe bikwiye kuva mu magambo bikajya mu bikorwa. Sunak w'imyaka 42 yabaye minisitiri w'imari ku butegetsi bwa Boris Johnson. Yasezeranije igihugu ko Ubwongereza buzakomeza gufasha igihugu cya Ukraine kiri mu ntambara n'Uburusiya. Sunak afite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde ariko yavukiye mu Bwongereza. Umwe mu babyeyi be yavukiye muri Kenya, undi avukira muri Tanzania. Agiye ku butegetsi mu gihe abaturage b'Ubwongereza bakomeje gusaba ko haba amatora rusange. Sunak ari mu badashyigikiye ihamagazwa ry'amatora, manda y'ishyaka rye ku buyobozi itararangira, igomba kurangira mu mwaka w'2025.
Urakoze Eddie Gwema. Ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigenewe guhagarika ingwano imaze imyaka 2 hagati y'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray vyatanguye uno munsi wa kabiri muri Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe na leta ya Afrika y'Epfo. Fidel Niyongabo araduha ibindi kuri inkuru.
Icyo biganiro bigenewe gushika ko no guhagarika intambara yahitanye abantu 2,000,000, imiliyoni n'imiliyoni barava mu vyabo, mu gihe abandi 100,000,000 bageramiwe n'inzara. Ivyo biriko birahungabanya akarere kose ko mu ihembe rya Afrika. Ivyo biganiro bishigikiwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika bitanguye mu gihe leta ya Ethiopia yagize intambwe zikomeye ku rugamba mu gufata ibisagara bikomeye bitari bike mu ntara ya Tigray mu rwirangiye. Umuvugizi wa perezida wa Afrika y'Epfo Vincent Magwenya yatangaje ko igihugu ciwe cizeye ko ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray bizoba mu buryo bwubaka kandi bizoba ngira kamaro mu bizotuma haba amahoro arama ku banyagihugu bose bo muri Ethiopia. Abahuza b'umuryango w'umwe bwa Afrika bayobowe na Olusegun Obasanjo yahoze ari perezida wa Nigeria, abifashijwemo na Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya, na Pumzile Mlambo Nchuka yahoze ari cyegera cya perezida muri Afrika y'Epfo. Abaserukiye intara ya Tigray mu biganiro batangaje ko icyo bashimikiye ko mu biganiro muri Afrika y'Epfo ari uko ingwani ihagarara mu maguru masha, imfashanyo zigashikira abanyagihugu muri iyo ntara atanzitizi n'imihari, inteko za Eritrea zikava mu ntara yabo. Leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo ibona ibyo biganiro nk'akaryo ko gutorera inyishu intambara iyishamiranije n'inteko zo muri Tigray n'ugukomeza intambwe imaze kugira muri iyo ntara.
Akoze Fidel Nyongabo handi naho sentare muri Nigeria yategetse ko amatungo yuwahoze ari umushikiranganje jejwe ibitoro afatwa. Diezani Alison Mudwake akurikiranwa kuri ruswa no gusesagura amatungo ya leta. Edigwe maratugira ibindi kuri inkuru.
Alison Mudwake yabaye ministri ku butegetsi bwa president Goodluck Jonathan kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu 2015. Yatangiye gukurikiranwa ibyaha bya ruswa kubavuye kuri uwo mwanya. Ni ibyaha we akomeje guhakana. Icyemezo cyo gufatira imitungo ye cyafashwe n'urugereko rw'urukiko rushinzwe kuburanisha ibyaha by'ubucuruzi n'imari muri Nigeria. Mu mitungo yafatiwe harimo inzu zifite agaciro ka miliyoni 3 z'amadolari ziri mu mujyi wa Abuja ni imodoka zitandukanye. Kugeza ubu nta uzi irengero rya Alison Mudwake. Amakuru ya nyuma yamenyekanye icyo gihe yari mu Bwongereza. Mu mwaka w'2017, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze ikirego gisaba kugaruza amafaranga agera kuri miliyoni 144 z'amadolari uyu muministri yigwijeho akoresheje ruswa.
Shimira bagenzi bacu Fidel Nyongabo na Edigwe mabadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Leta ya Repubulika ya Demokrasia ya Kongo yongeye kwagiriza u Rwanda ko ingabo zarwo zibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi wa M23 mu ngwano ibera mu gice cya Rutshuru kuva ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Aliasanka Darius yakurikiranye iyi nkuru.
Ibyo birego byatanzwe na General Sylvain Ekenge, umuvugizi w'ingabo za Leta ya Kongo, mu mugoroba w'ejo kuwa mbere. Hashize amasaha make ya gusa General Sylvain Ekenge atanga ibi birego, Leta y'u Rwanda yumvikanije ko idakwiye gukomeza kuba urwitwazo rw'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Mu itangazo ubuvugizi bwa Leta bwashize ahagaragara kuri wa mbere, u Rwanda ruravuga ko ibikorwa n'amagambo by'abategetsi bya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo byo muri iminsi bigaragaza ko icyo gihugu cyahisemo inzira ya gisirikare. Iryo tangazo kandi ryagize riti gushishikariza abaturage kwanga abo badasangiye ubwoko, kurasa mu duce twegereye umupaka w'u Rwanda no gukomeza kubeshyura u Rwanda ntibizahanganirwa. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abanyapolitike b'inzego zitandukanye batanze isesengura kuri iki kibazo cy'imirwano yongeye kugaruka. Ni nyuma yuko abarwanyi b'umutwe M23 bamaze iminsi irenga ijana bigaruriye umudugudu wa Bunagana muri groupe Majomba. Seburiri Sendie Trésor no musesenguzi w'ibazo bya politike arasaba ko guverinoma ya Kongo idakwiye gushakisha igisubizo ku kibazo cy'umutekano hanze y'igihugu.
Ufashe za communauté zose ziba muri territoire ya Rutshuru, abaturage bose bari kwamagirira iyi M23, nta n'umuntu numwe uyishigikiye. Ubwo rero urumva n'abasore burya bamenyereye imisozi, menyereye amashamba. Ubwo technique kwa recommanda gouvernement no ku deploy abasirikare bazi buriya buce. Ntabwo tuvuga ko abahari nabo ntabwo bazi kurwana, ariko byukuri hari abasore ndetse bari mu gisirikare batweretse inguvu zabo bagomba kurwanya M23 nibone nahitobokera. Ubu hari ibihuru, hariho zo bita za grot zose. Rero hari abasirikare baba ofishye benshi bo muri Kongo batazizi, ariko dufite abandi bana bari mu gisirikare bakavukire nyine bazi inzira zose ndetse n'imyobo yo kwihishamo bakabarwanya bakabaci.
Kurundi ruhande Filemo Sambuka watowe muri groupe Majomba nka député w'Inara we arikwamagana ibitero ku baturage baba civile.
Leta naba parlementaire au niveau national bagomba gukora MBG conséquent donc n'ubwo bagakora agashakisha amafaranga ngo barashira muri arme kugira ngo abasirikare babahembe neza babahereze ibikoresho bikwiriye natwe tugire igisirikare cyo kutwubahisha. Ati byumvikana ko muvuma yatsinzwe yamara gutsindwa ize hanyuma idukoze isoni ifate Bunagana n'ubundi burere biteye isoni. Donc twe tugomba kugira umusirikare akaba muri condition nziza kugira ngo niyagiye kurwa akamenya ngo ndi kurwana basque ibyo ndi kurwanirira nanje mbifite minyungu, akiyumva yuko ari kurwanirira igihugu cye kandi icyo gihugu agomba kukirengera basi cyo gihugu kimubeshejeho abasore bacu bari kurangiza amashuri babashomeri bari kuburana kazi bakumva ko bugabo bagiye gukora arme basiye muri arme ya la vie hari n'imibereho n'igihe cy'intambara bakamenya ko tugomba kugwanira kino gihugu ko kidufashe neza.
Dushingiye ku byo General Sylvain Ekenge yatangarije Ijwi rya Amerika, iyi mirwano yatangiye kuva kuwa kane w'icyumweru gishize yagize ingaruka nyinshi, arimo abantu barenga 15,000 bakomeje guhunga bagana Irucuru Centre, yaguyemo abaturage bane n'abandi bagera kuri 40 gukomereka mu duce twarangira Rwankuba, Cyengerero n'Intamugenga muri teritwari ya Rucuro. Ibi byose General Sylvain Ekenge abishinja u Rwanda rukomeza kubeshuza no kuvuga ko rudafite uruhare muri iyi mirwano. Kuri uyu wa kabiri humvikanye nanone imirwano hagati y'ingabo za leta n'inshamba za M23 Intamugenga mu birometero hafi 40 uva Igoma. Kugeza n'ubu usibye abaturage bakomeje guhunga, na kindi abayobozi b'ingabo bongeye kuvuga. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Kozeri yasanka ku nkuru adushikirije. Ubumwe bwa Buraya bwatangaje ko bwahanaguye ibihano bwari bwafatiye umushikiranganje wa mbere mushasha w'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuva mu mwaka wa 2015. Eloje Burikaneza araduha inkuru y'idonido.
Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi rigaca ku rubuga rwa Twitter, niho iyo ngingo yamenyekaniye ubwa mbere kuri uyu wa kabiri. Urwandiko rutomerekeza rw'iryo tangazo rwerekana ko iyi ngingo yo gukura ibihano kuri Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, yafashwe ku itariki ya mbere ukwezi, ikaba yemejwe n'akanama k'umwe bwa Buraya. Ariko ingingo nyezina yasohotse kuri uyu wa mbere. Ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya bwavuze ko iyi ngingo ari umwimbo w'ibiganiro bikomeye hagati y'u Burundi n'uwo muryango, maze busezeranya gufata mu mugongo u Burundi mu migambi yose n'utwigoro icyo gihugu gifise mu kuzana impinduka. Ijwi rya Amerika rikimenya ino nkuru ryahaye mikro bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bishyira uburengero bw'u Burundi ahaturuka Bwanandirakobuca. Abo twavuganya kamwemwe karabasi.
Twari twabyakiriye neza cyane rwose, biradufasha ibyo turonka mu makungu. Umwe bwa Buraya turabushimiye kuba bwabakuye ibihano,
turonka imfashanyo nyinshi ku buryo zivuye hanze, biraturyoheye cyane kandi biratunezereje.
Naho banezerewe Karinate Zakia no mwishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku Burundi, wavuga ko bigoye gutahura cy'umwe bwa Buraya bwahereye ko bufatiye ingingo. Mugabo Kazima Abdul, umukuru w'umugambwe IPDS Gamibanga, yibaza ko umwe bwa Buraya bwabanje gushishoza bihagije.
Tubona yuko ari ikimenyetso ntabesha ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yabonye neza yuko mu Burundi hari amahoro, hari umutekano, riremeza yuko ibijyanye n'agatari akazi na muntu mu Burundi biri kubitera imbere, biri kubitsimbatara.
Maitre Christian Ntakirutimana twari umunani w'abanyamategeko haja Burundi amenyesha ko ubumwe bwa Buraya busa n'ubwivuguruje, busa arabushimira.
Icyo ni ikimenyetso simusiga cyo twafata ko twari preve irrefutable cy'uko ibyaha byo byakozwe ubumwe bwa Buraya. Ejo ni ntahe ya sasa, ejo ntibazoba isura.
Ariko jeha Hakizimana twashyirahamwe Forcon F riri mu bamaze imyaka 6 basaba ko bino bihano bivanwaho abibona ukundi.
Ho tubisemera tuvuga ko nyabuna nyabuna Burundi ukwiye gukurwa ko bihano byose kiretse ku bantu gusa, kuko uravye by'ukuri hari intambwe Burundi bwateye kandi n'amakungu akwiye kuzarashima.
Atanazi Karayenga, umuhinga mu bijanye no kumenyesha makuru, asanga inyungu nini zifise umwe bwa Buraya kurusha u Burundi.
Nta kuri basubwiye basi tubikuye kubera ikiniki biboneka ko ari amabanga yabo, inyungu zabo, ariko si inyungu z'u Burundi, si inyungu z'Abarundi na gato.
Tartakiani yibaza ko u Burundi ubereye imfura ibindi bihugu byahora biterwa ubwoba n'ibihano by'umwe bwa Buraya. Kubwiwe nta bategetsi bazongera gusurutishwa na bene ivyo bihano. Umwe mu bari mu biro vy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Senda DFDD yabwije Ijwi rya Amerika mu butumwa bwanditse ati iyo ngingo bayifashe batatu bajije bayikuye tutabisavye. Nayo Clementine de Montoye, umushakashatsi ku mugabane wa Afrika mu Human Rights Watch, yagereranije ingingo y'umwe bwa Buraya n'ubushirwe mu gahanga rukubiswe abahuye n'amabi yakozwe munsi y'uburongozi bw'umushikiranganji wa mbere. Mu mpera z'ukwezi guheze President Ndayishimiye yari yatangaje ko indongozi z'umwe bwa Buraya zamusezeranije gukora ibihano kubafasha biwe.
ati bimeze neza cyane n'ubu Felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navya bihano individuel ngo hasigaye ko tugira inama ya nyoma twemeza byaraheze gusinga yamwiye ati umwe wenyine atacibuka izina niwe wenyine usaga ari kinyarire tutazi natwebwe
ibihano byahanaguwe byafashwe mu kwezi kwa 10/2015 Zajele kia wa generali babiri, kwa defuwa bizimana, icho giheya, icho gela, chumo jobo zimukuru, ikipolisi, chuburundi, na jakuvendi lakobu chaya muhanuzi, mwishikira, mwilo kwa president hunzi, iza, jajuli wazo zikipolisi. Awa gawa babiri, bose, baturuka, munhali, mwachivitoke. Ukila katatuni generali honak ngenda kumana, ya hoze, alimu wa jobo zipeleza, juburundi, mbele, yugu hungi, gihugu, mihumbiri na chumina gata, anu ya gizuwa, gushaka, kuhili kubutegeti. Ukwali batatu, bahoze, inu wa zangabo, mumuhari unye shamba, zaba hutu, watenda defdede, ubuwe, melewe kujaku, mugabane, wabula ya tangomans. Umuntu umwe ni umwe bwa buraya bwagumije kwibihano numukozi w'iro vyiperereza cyo Burundi yitwa Matias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu unawe yagirizwa kuba ari umwe mu bantu bahaye imimenyerezo ya gisirikare urwaruka rw'umugambwe Saint David Dimbonera kure haba ku butaka bw'u Burundi no hanze y'igihugu abo nabo ishira hamwe rya buraya rikemeza ko bagize uruhara rukomeye mu kwangiriza batavuganwe n'ubutegetsi Gervain Dirakobu chao umwe bwa buraya umusanganiye nkuko leta zunze ubumwe za Amerika zabikoreye arenga yome bunyoni yaheruka gusubirira kuko mu 2020 yakije mu mabanga zaciye zimuteza uburiri bihano bose bagirizwa ibyaha bimwe birimo ubwicanyi guhohotera kiremwa muntu no guhamagarira abantu gukoresha ingufu n'igikenye eroje uri kaneza juje Amerika
urakoze eroje uri kaneza kuri inkuru mu Burundi kuri uno munsi wa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ku isi umushikiranganje wa mbere yasavye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakitaho uburimyi bwo butunze abarundi benshi inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
no munsi mukuru wahimbajwe mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi icivu kugira giti ata usigaye inyuma tugwiza umwimbo dukingira ibidukikije dufungure neza tubeho neza Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervain Dirakobuca yasavye abarundi kuvavanura n'ubunebwe bakagwiza umwimbo.
Ihangiro rya leta mbyeyi kandi inkozi risanzwe ari uko umunwa wose uronka icufungura hakaboneka n'umusesekara wo gushora ku isoko kugira ngo umufuko nawo nyene uronka amafaranga. Iryo hangiro tuzorishitsa dukoreye hamwe tugasengera ku mugozi umwe atakitudurumbanya atakiduci intege kandi dufatanye mu nda twese
aho mu Ruyigi uwo munsi mukuru wabereye abarimi baho bamenyesha ko batunzwe n'ivyo barima ariko ku mwimbo wagabanutse cyane kandi ko bataronka ivyo bafungura kubera uruzuba
abafisa gatoki tugateka gatoki abafisa kumbati tugateka kumbati abari myagasheri bakarya gasheri hata bakajaho kongora sase tuvuye gukora hanyuma rero gatukasigara uronda ari cy'umukoroba
twe hari habasho gufungura rimwe kubusi niko nkuru uka ukaheruka nkaka yonye mu gitondo gasaba kujya nk'uko ku mukoroba kuburyo utaronka ibyo sasita
n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko bashonje baremeza ko umwimbo wagabanutse cyane mu ntari wabo ubu no gusuma kikaba ari kibazo kuko ibifungurwa byazinje cyane
tubona kabisa birahanuka rwose kana guhera no ku mateke ubigikira kugeza ku 2000 umuceri kigori yahora arizimbuza kambere ni cyatanu umuntu yarasuma kandi urabona rero cyo ubona ko amafaranga ari kabumenga goma tagakiro ufite no 10,000 nsubira abantu
ubu mukene ntakisumisha 2000 ageze kuri 5 kandi atabaye yinje
ko izereke ibiciro ngaha mu soko nkuru ngaho z'abaka yibera bahinga kuko uravye n'igiciro cy'ibiharage cyahora ku 5,600 rero tugura 2,250 nicyo giciro cyo kurangura ngo muri usanga ibintu byose byaraduze uravye nk'imiceri aho igurwa nk'2,200 igeze kuri 3,500 ukavuga ubuzima urumva ko ariko nagorana bimwe biteye ubwoba
kugira abanyagihugu bashobore kugwiza umwimbo umushikiranganje wa mbere yasavye abarundi kubandanya bijukira kuja hamwe mu makoperative kugira leta ibafashe
umutumba wose imiliyoni zishika 10 kugira umugambi wo gukorera hamwe mu makoperative ukomere utere imbere abene gihugu barime kandi borore kijambere kubandanya umugambi wo kuronsa ibitungwa ya kijambere abene gihugu biciye mu runani rw'abasangira urugendo mu iterambere no kubahimiriza kororera ibitungwa mu ruhongore.
Ako kamo k'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi abamaze gwakurikiza baremeza ko harimo akarusho. Pionzofa Barushe akomoka muri komine Isare intara ya Bujumbura, arongoye koperative y'imiryango 108 yishize hamwe.
Ubu uye turavyaho tugeze kuri muri iki gihe tugeze kumwe mu byasanzwe abarimyi bo muri uyu mwonga benshi babinezererwa, kuko nk'ubu tuvuga tuti muri uyu mwonga wacu nka twebwe turabarimyi tuti ni nkako kabanki kacu kamahera dufise mbere abafise ahanini, kuko bose ntibanganya ntibari ku rugero rumwe, hari n'ushobora kuyimbura mu icirimo akaronka amafaranga aranka miliyoni kumwe n'igihugu. Ndibaza ica tubona kari ntambu dasanzwe.
Umunsi mukuru mpuzamakungu w'imfungurwa usanzwe uhimbaza ugenekezo rya 15 ukwezi kwa 10 uko umwaka utashe. Iyo tariki ihurirana n'ishingwa mu mwaka w'1945 ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe imfungurwa n'uburimyi FAO. Iri shyirahamwe rifise icyicaro cyaryo mu gisagara cya Roma, umurwa mukuru w'Ubutaliyano. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Desire Hatungimana. Leta y'u Burundi yatangaje icese ko yuguruye ku mugaragaro imbibe ico gihugu gisangiye n'u Rwanda yari imaze imyaka 5 yugaye. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire yemeza ko ari mu ntumbero yo gukomeza ubucuti n'ico gihugu. Pierre Clavernyonkuru adufitiye inkuru.
Ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda byasubiriye kongo ubucuti bwa kadasohoka nk'uko ubutegetsi bw'u Burundi bwabitangaje mu kwemeza ku mugaragaro kw'imipaka yasubiye kugurugwa ukuri kwamye. Umushikiranganji Burundi ajejwe imigenderanire Albert Shingiro yatangaje i Bujumbura mu kiganiro y'abamenyesha makuru ko abanyarwanda bahawe ikaze mu Burundi nk'uko byari bimeze imbere y'umwaka w'2015.
Kujya tutitorera ababyeyi nta muntu kandi yitorera igihugu kibanye, nico gituma tubwiza ko ko dushobora kose kugira ngo dushobore kubana neza. Ubu rero ibintu biteye kure imipaka y'u Burundi n'ibihugu byose byo mu karere yuguruwe, haba mu mazi ku mipaka terestre n'ibindi. Abanyarwanda cyangwa abarundi, abatanzania, abaganda n'abandi barashaka kuza i Burundi ata kibazo na kimwe biteye.
Abanyarwanda n'abarundi begereye imipaka nko mu Cibitoke canke Bugarama mu karere ka Rusizi barashima iyo ngingo.
Nagiye mbona ibintu nta kibazo biteye, cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo. Nanafunguye banyeretse aho maresitora ndafungura nta kibazo.
Cyane cyane hari ingo zaza babuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbuzo kubura akazi, bamwe mwe batwabonye ko kwaragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza.
Twarashobora tukore mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukarangusha udufaranga twabasha kuraho tudagara kw'abantu,
kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka.
Nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana.
Intoreka za politike zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 nizo zari zaratumye ibyo bihugu bibiri bidacana uwaka. U Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 77,000 bituma u Burundi bubona kwitwara ko mu bahunze harimo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. U Burundi bwagumye butsigura ko butogenderanira n'igihugu kibitse abansi bacu. Yamara u Rwanda rwaseguye akatari gake kw'abarundi bari mu Rwanda, arabahasabye indaro bahawe ubuhungiro n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. N'ubu naho u Burundi bwuguruye imipaka yose bwemeza ko bukirindiriye ko abo bwita abansi barungikwa gucirwa urubanza.
Niyo umusuma aje kwiba mu muryango wanyu hanyuma agacahungira mu rugo rukurikira, ubwo rugo rukurikira nk'umugira imigenderanire imeze neza cyane mu gihe umusuma akiri mu icyo gihugu akiri mu muryango bambe bamugaburira bamujyamika, murumva ko bitokunda. Tukizera yuko icyo gihugu kibanye kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri, no kugumana abantu ku by'ukuri ataco babazanira mu bijyanye n'imigenderanire n'andi makungu. No bita yuko hugara arabashitsi babateye ingorane babwiza kwikurako.
Abaraba ibintu n'ibindi basaba ko iyugurugwa ry'imipaka ritabangamira uburenganzira n'agateka k'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Gusa Gervais Nibigira ku bw'ishyirahamwe ryigenga RCP riharanira agateka kazi na muntu asigura ko abazohungukira cyane ari abanyagihugu begereye imipaka.
tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigendanire nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe gadaci bitoke Kayanza Ngozi Kirundo eka na Muyinga abatakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakeneye abo nyine mu guhana abageni bakubakana byuba ariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamerwa nabi igihugu cy'u Rwanda sanzwe ariyo n'impunzi zahungiyeyo.
Iyo ngingo ifashwe inyuma y'inama zitari nke zari zimaze kugigwa hagati y'ibyo bihugu bibiri zifite intumbero yo kunagura ubucuti. Imwe muri izo ni urugendo rwagizwe i Kigali n'umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi yaherekejwe n'abacamanza batandukanye harimo umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Vyatumye ubwoba buba bwinshi ku Barundi barungikiwe imitayi mpuzamakungu y'ubutungane ku cyaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Burundi igihe bwahimbaza imyaka 60 heze buronse ntayo kwikukira. U Rwanda rwarungitseyo intumwa umushikiranganji w'imigenderanire Vincent Biruta yakiriwe mbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uyu yamurungikanye ubutumwa bwo mwibanga aha mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda. Icyo bikoze uyu perezida w'u Rwanda mu kiganiro yahaye bagenzi bacu b'ikinyamakuru Jeune Afrique yarahumurije ko atamurundi yahawe ubuhungiro azurungikwa mu gihugu ciwe kiretse we nyene abyishakiye agahunguka. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turiko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabashikirije kuri nusaha. Ariko reka tubahe incamakuru makuru twabashikirije. Twabwiye ko umunyepolitike Rishi Sunak yabaye umushikiranganji wa mbere yategetse Ubwongereza mu kiringo c'umwaka umwe gusa. Yasubiriwe muri ico kibanza na Liz Truss yakuyemwo yakimazemwo imisi 49 gusa. Twabwiye ko ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigenewe guhagarika ingwano imaze imyaka 2 iri hagati ya igisirikare cya leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray byatanguye uno munsi wa kabiri muri Afrika y'Epfo. Twabye kandi ko sentare muri Nigeria yategetse ko amatungo y'uwahoze ari umushikiranganji ajijwe ibitoro afatwa. Diezani Alison Madueke akurikiranwa kuri ruswa no gusesagura amatungo ya leta. Twabye kandi ko leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ibandanya kwagiriza u Rwanda ko ingabo zarwo yuko ingabo zarwo zibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi mu mugwi wa M23 mu ngwano ibera mu gice cya Rutshuru kuva ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Twabye kandi yuko mu Burundi kuri uno munsi wa kabiri bahimbaje umunsi mukuru wahariwe imfungurwa ku isi. Umushikiranganji wa mbere yasavye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bakita ho uburimyi bwo butunze abarundi. Aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabashikirije. Turashimiye Nadia Taha yamfashije kubashikiriza amajwi ya mwumvise. Ndashimiye kandi na Peter Handley mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mugoroba mwiza. Thank you.